Star Miranah.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Mwaramutse canke mwiriwe incuti bagenzi ba Radio Inzamba agateka kawe, turabahaye ikaze muri ano makuru 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 twabateguriye, namwe muyaranze inondwi turiko turasozera mukayashikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Musangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko irategekanijwe mu minsi ya vuba kugira higwe inzira zotuma haboneka amahoro mu buseruko bw'igihugu cha Congo iharanira intwaro rusangi. Ibyo biri mu itangazo ryashyizwe ahabona ku munsi wa kabiri n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ariwe arongoye muri kino gihe umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Idonido na Edi Claude ni nahazwe.
Muri iryo tangazo bamenyesha ko inyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abarongoye ibihugu byo mu karere bemeranije ko hagiye kuba inama ihuza abarongoye ibiro bikuru bya gisirikare byo mu karere ku mutekano muke uri muri Congo. Inyuma y'iyo nama hazoca hakurikira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Amakuru Radio Inzamba ifise avuga ko iyo nama yoba yitezwe kubera ibujumbura kwigenekerezo rya 2021 mu nyonyo uyu mwaka. Kuri uyu mutekano muke urangwa mu karere k'ubuseruko bwa Congo, leta ya Kenya yaremeye gutanga kuva kuri wa kabiri abasirikare bayo 1000 bazoja gufasha igisirikare cha Congo ngo kugira bagwanye umuhari M23. Ico gihugu kikaba kibaye cha kabiri gitanze abasirikare bacho baja muri Congo inyuma yaho leta y'u Burundi irungikiye abasirikare muri ico gihugu kugira nabo bagwanye umwasi wa Congo. Ariko naho biruko umuhari M23 wo ubandanya guhangana n'abasirikare kareba Congo aho gushika ubu biboneka ko uri hafi gufata igisagara cha Goma. Inama yabereye I Nairobi mu mezi atatu aheze yari yemeje ko hoshigwaho igisirikare kijamwo abasirikare b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira baje gufasha igisirikare cha Congo kugwanya imihari yose y'iterabwoba irangwa mu buseruko bw'igihugu cha Congo.
Ni muri urugo rukurikirana nyene rw'ikibazo cy'umutekano muri Congo, uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yagendeye u Burundi. Mu byo baganiriye na mugenzi we w'u Burundi ari nawe aramutswa umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko, harimo ko imigwi igwanira muri Congo yoshira ibigwanisho hasi hagashigwa imbere inzira y'ibiganiro, imigwi naho yo mu bihugu bibanyi igatabukanwa mu bihugu byayo. Abarundi bagera ku 10 bari barahungutse bavuye mu ikambi y'Induta muri Tanzania barasubiriye guhunga. Kuri uno wa kane bakaba barafashwe n'igipolisi cya Tanzania ngaho Induta aho bari baje gusaba ubuhungiro. Ni inkuru ya Kahindu Sabe.
Amakuru Uganda Radio Inzamba rukura muri bamwe mu mpunzi zo muri iyo kambi ya Nduta atumenyesha ko abo barundi bagera ku 10 bahunze ubugira kabiri bagizwe n'abagabo batandatu, abagore babiri n'abana babiri. Bose bakaba bari barahungutse bavuye muri iyo kambi. Kubona abo bari barahungutse basubiriye gufata inzira y'ubuhungiro ngo byerekana ko mu Burundi atamahoro ahari.
Nibitweka ko nubwo batugira batugende Burundi hamahoro amahoro ahari, kukiyaba amahoro alagiye ntibaba ntibogarutse ntibazogaruka. Ishobora rero ko mu Burundi atamahoro ahari kandi ko ibintu bimeze nabi gusumba uko bababazuga. Basa rero abantu ba ubutegetsi bw'abanyarwanda cyangwa abantu batobanira nawe batobafunga batobasubiza I Burundi ahubwo bobareka bakabaha ubuhungiro, kuko nta muntu n'umwe yokwemera yabaye ngaho I Tanzania yokwemera gusubira kuhagaruka atangwana na fishi.
Bamwe mu mpunzi zo ngaho Induta basaba ishirahamwe gita y'impunzi HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo abo barundi bariko basaba ubuhungiro ntibirukanwe. Ngomenya ko atamisi yari haciye umwe mu bashikiranganje b'igihugu cha Tanzania mu nama yeruka kubera I Geneve yari yavuze ko impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania zitegerezwa gutahuka kuko mu Burundi amahoro ari yose.
Mu ishyirahamwe CPDHBK risanzwe rikurikirana hafi ubuzima bw'abarundi baba mu makambi bariyamiriza iyo nyifato. Kugariwe Paul Sharangabo icegera c'uburongoye iryo shirahamwe amenyesha ko umuntu yahungutse afise uburenganzira bwo gusubira guhunga yesanze umutekano wiwe ubangamiwe, agasaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi. Nimumwumvirize.
Iyo umuntu yahunze igihugu hanyuma agafata ingingo zo gutaha yashika mu gihugu agasanga ko yumva ko ari umutekano agasanga nta mutekano hari, arafise uburenganzira bwo gushobora gusubira guhunga. ashobora gusubira guhungira mu gihugu yaje avamwo cyane agasubira guhungira mu kindi gihugu. Rero twebwe ntitwumva ukuntu leta ya Tanzania ishobora gufata abantu basubiye guhihungira ko ibategeka gusubira mu gihugu cy'u Burundi kandi zi neza ko bahungutse hanyuma bakabona ko atamutekano hari bagafatanye bwo gusubira guhunga. Rero turasaba ubwa mbere na mbere leta ya Tanzania kurekura abantu bahagaritse bariko barayisaba ubuhungiro bakayo ubuhungiro kudahirahira ngo ibatahukane mu gihugu cy'u Burundi kuko isanzwe wigira. Uretse abo bahungiye muri Tanzania hari n'abandi bariko barahungira mu bindi bihugu bitandukanye hano mu karere, harimo abari barahunze bagahunguka, abaramwe abatari bigere bahunga. Urumva rero umuntu ahinza afata ingingo yo guhunga, umuntu ahinza afata ingingo y'igihugu nuko abona ko atamutekana. Tugasaba rero kandi amakungu gufasha kugira ngo leta ya Tanzania ntigume irenga amasezerano yasinye kugira ngo abarundi barahe umutekano.
Inzamba
habibazo bizorungikwa mu gihugu cha Tanzania mu ikambi y'impunzi byashikirije kuri uyu wa mbere uheze n'umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi. Imvugo nuko izo mpunzi zikwiye gutaha zikabandaniriza amashuri mu Burundi kuko umutekano ari wose. Ivyo birategwa ivyatsi n'abaharanira agateka k'impunzi kubwishyira hamwe CBDH fika ngo ni ibintu bitangaje cyane kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ata leta y'u Burundi yigeze itanga ivyo bibazo ko ahubwo ari uwundi mukenyuro wo gutahukana izo mpunzi ku nguvu. Inkuru twateguriwe na Kahindu Sabe.
Bashaka kumenyesha yuko ubushikiranganji bazosubira gutegekanya ikibazo kuri abo bari mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania.
Iyo twimwumva n'iryo umushikiranganji w'indero Francisco Habyarimana amenyesheje ko atakibazo na kimwe kizosubira guhabwa urwaruka rw'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Umushikiranganji arasigura icabitumye.
Ubwa mbere ho nagoma ndababwire yuko mu Burundi ibyari byatumye abo bantu bahunga atabikihari, ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha. Ubugira kabiri nuko kugira ngo uje kubaza abana canke uje kubaza abana bize ku ishuri kanaka bisabwa yuko ubushikiranganji buba bwakwirikiranye ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikurikije amategeko. Ubu rero ibyo byo gukurikirana iryo shure ntibikunda, udashobora gukurikirana ishuri ntushobora rero kubaza abana utazi ingene bize.
Ibyo biriyamirizwa n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi zo mu makambi CBDH Vicar. Ugo runani ruvuga ko rutumva na gatoyi iyo mvugo y'umushikiranganji kuko kuva mu 2015 atakibazo cigeze kirungikirwa urwaruka rw'abarundi ruri mu gihugu cha Tanzania. Mu mwaka wa 2020 ngo niho honyine yashatse kubirungika biranka kuko leta y'u Burundi yashaka ko ariyo yorungika ababikoresha. Kumvirize rero Paul Sharangavu nicegera c'urongo CBDH Vicar.
Turatangaye cyane kuko kuva mu mwaka wa 2015 nta na rimwe leta y'u Burundi irigera irunga iki kibazo na kimwe mu ikambi n'imwe y'abarundi bahunze. Rero nitwumva ukuntu umushikiranganji ashobora kubahuka akavuga ko ahagaritse kurungika ibibazo mu makambi y'impunzi kandi ibibazo bitegeze birundikwa. Twagira tumenyeshe ko twamye dusemerera impunzi zigasaba ko ibibazo by'ubuzi barungikira bikanka mbere nko mu 2020 niho leta y'u Burundi igenze gushaka kurungika ibyo bibazo mugabo habaho kutumvikana kuko iyo yashaka ko ibirungika ikacirungika n'abantu bagenda mu makambi y'impunzi avuye i Burundi. Ibyo ntibya umva ko bitari gushoboka.
Ikindi atumva ngo ni ukubona izo ngingo zifatwa n'abo bategetsi nabo nyene bahoze mu buhungiro ariko bobo leta z'ico gihe zarabaronse ivyo bibazo akabona ko ari uwundi mukenyuro wo gushaka kubatahukana. Agasaba leta y'u Burundi kugira ibiganiro badakumira kuko bimaze kuboneka ko hariho abataha bagahura n'akaga. N'ubu dusubire tumwumvirize.
Rero twebwe tugatangazwa n'uko abantu b'abategetsi bose batwara uyu munsi benshi bakuriye muri Tanzania abandi babayeyo bari bafiseyo abana ico gihe leta y'u Burundi yani barungikira ibibazo bakabikora abana babo bakabikora mbere n'igihe bariko baragwana na niyo leta nyene abana babo ntabwo bigeze bagira ingorane kubera ko ababyeyi babo bari mu ntambara na leta bagumye baronka ibibazo bya leta bivuye mu Burundi. Uyu munsi rero kubona abategetsi b'uyu munsi bategera biyumvira ko nabo bigeze gufashwa muri ubwo buryo batigeze bimvira ko babo bana bariko barahura n'ingorane zitari zikwiye kuko ibibazo bya politike byagomba kuba biri hagati y'ababirimwo ariko abana ntibabe ntibabe victime y'ibyo bibazo. Mbere twe tukibaza ko hashobora kuba hari ibintu tubona bishobora kuba byegeranyije nyuma cyane cyane mu bijyanye no kugerageza gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu babicishije muri bene izo ngingo zirafatwa. Mbere twebwe ico dusaba leta y'u Burundi kugira ibiganiro bidakumira hagati y'abarundi, abarundi bakumvikana, impunzi kumva umutekano wayo ikumva ko neshika mu Burundi ingene izo bitekaniwe.
Ngomenya ko kubyerekeye ibibazo byamye bitangwa n'amareta yagiye arakurikirana, umushikiranganji w'indero yishe ko igihugu cari mu bihe bidasanzwe by'intambara.
Mu gisata cyo kumenyesha makuru, Uburundi n'icyo gihugu ku mugabane wa Afrika gifite abamenyesha makuru benshi bomowe bahunga ikibi bariko bakorerwa na leta. Hakaba n'uwishwe hamwe n'umuryango wiwe wose, hamwe n'uwundi yanyurujwe, abo bose bakaba tabutungane buragira ico bukoze kugira buhane abakoze ayo mabi. Ivyo binegugwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo OPB gicungera uko ibinyamakuru bikora, akaba yabishikirije kuri uyu wa kabiri munyonyo, umunsi wahariwe kugwanya ukudahana mabi akorerwa abamenyesha makuru.
Twashaka kwibutsa leta y'u Burundi ko bagenzi bacu babiri Ngeza Bahizi Christophe yakora muri radio televiziyo y'igihugu, Jean Bigirimana yakora mu kinyamakuru iwacu, gushika n'ubu ababishi batarakurikirana. Ngeza Bahizi Christophe yiciwe ku rugo iwe bamukuye mu nzu bamutsinda imbere y'urupangu rwiwe, umukenyezi wiwe Niyonzima Alice baramwica, abana babo Kamikazi Ines Irakoze Trésor n'umwana wundi yari kwarigira hamwe nabo muri hankuye Evariste biciwe ku rugo kwa Ngeza Bahizi Christophe izuba riva, bicwa n'abakozi ba leta ko bicwa n'abapolisi b'igihugu. N'umumenyesha makuru w'igipolisi ari arabahayagiza avuga ko hari abansi bishwe n'igipolisi abo bantu batanu, gushika n'ubu nta n'umwe arigera kwicirana kuri icyo cyaha cyabaye izuba riva. Abantu bose babona, abantu bose bamenyeshejwe ko bishwe n'igipolisi n'abapolisi nyamuzi bapolisi babimenyesheje. Twashaka gusaba dushimitse leta ko abakoze icyo cyaha bakurikiranwa bimwe by'akarorero kandi bikamenyekana bikabonekana. Jean Bigirimana yanyurujwe nawe nyine n'abakozi ba leta iperereza baramutwara, kuko nibo bari bamuhamagaye mbere, umwe muri abo bamuhamagaye nawe ashikirwa n'ibyo. Ibyo bicumuro bibiri byose ni kwica Christophe n'umuryango wiwe no kugira Jean Bigirimana byakozwe n'abakozi ba leta. Turasubiye gusaba leta y'u Burundi ko yoja yerekana ko ari leta y'igihugu atari leta y'abantu b'inkozi z'ikibi bakorera ikibi Abarundi, bakorera ikibi wese atiyumvira cyo kimwe nabe, kugira abantu baba bakoze ibyo byaha bahanwe. Tukagira ko mbere tukanasaba yuko na mugenzi wacu Florian afunzwe azira ubusa nk'uko biboneka ku bantu bose, yorekurwa akidegembya agasubira umuryango wiwe cyangwa akagenda aho ashatse kugenda ari wose nk'uko kimwe mu cyose kibirekurimwe. Uno munsi ndi twa kwibagira naho yiri gusubira kwibutsa ibyaha byinshi byakorewe abamenyeshamakuru, ndetse n'ibimenyeshamakuru bigasamburwa bigaturirwa abamenyeshamakuru barenga ijana bakomoka ari cyo gihugu cyonyine muri kano karere gifite abamenyeshamakuru no muri Afurika bagana gutyo bataye igihugu bomowe n'ikibi kiri mu gihugu cyabo.
Ni na hano amakuru makuru yaranze inundwi turiko turasozera agarukiye. Mwakoze mwese abadukurikiye, mwari kumwe na jewe Pya Gahungu, ndabikebanuye, mugire amahoro.
Ngiye Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru yaranze inundwi.